turashimire kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isambina na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922, mu Rwanda dusambiranira na kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika, no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose, ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diane Nyinahazwe. Ingingo nkuru nkuru ziyagize: President w'Ufaransa Emmanuel Macron yemeye uruhare rw'igihugu cyo mu genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Ibi none vyakiriwe gute?
Perezida Faransa watusuye, kuza kwe byari bifite isano n'ayo mateka byavuzwe ku mugaragaro, ariko ndibwira ko bidufasha twese n'abanyarwanda gutera indi ntambwe ndende.
Uyu ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, inyuma y'ijambo rya mugenzi we w'Ubufaransa Perezida Emmanuel Macron. Mu Burundi, umupaka wa Gatumba uhuza Burundi na Repubulika Demokarasi ya Kongo uzokugururwa ku munsi wa kabiri w'indwi iza. Muri Mali, igisirikare carekuye Perezida w'ifata kibanza hamwe n'umushikiranganji wa mbere. Ku mugabane wa Aziya, Ubushinwa buvuga ko politiki ariyo yinyegeje inyuma y'amatohoza y'inkomoko ya COVID-19 asabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya makuru yose duce ku masonga tuyarambura mu kanya isase mu bihagufi y'amaradiyo yanyu. Nongereye ndabahikaze muri ano makuru, dutangurana na mugenzi wacu Frederic Nkundikije atubwiriza abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi bazindutse barahunga igisagara ca Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera ibirunga bishobora gusubira kwaduka.
Abo banyagihugu bafite ubwoba ko irunga ryo ku musozi Nyiragongo bisubira gucira imiriro nk'uko byagenze mu ndwi iheze n'icungararo ico gisagara. Uruja n'uruza rw'imodoka n'abantu rwari intabanako, abanyagihugu bari buzuye amabarabara bagerageza guhunga ibyo birunga bishobora kwaduka umwanya uwariwo wose, nk'uko byatangajwe na buramatari w'intara ya Kivu ya ruguru Lieutenant General Constant Ndima Kongba. Abaturiye igisagara ca Goma basabwe gutekera ibintu bike bishobotse hamwe no kutagaruka mu ngo zabo batabanje kuronka amakuru y'abategetsi ababwira gutahuka. Abategetsi babwiye abanyagihugu kandi ko hari imodoka zategekanijwe kubafasha kuva muri ico gisagara. Benshi mu banyagihugu bariko barahunga igisagara ca Goma bariko bagana uraruko gushira urengero berekeza igisagara ca Sake hamwe n'ubuseruko baja mu Rwanda. Amashirahamwe mpuzamakungu arimo Onyoyoyo yatangwe guhungisha abakozi bayo kuva ejo ku munsi wa gatatu. Umusozi Nyiragongo uzwi ku isi hose kubera wama waciriye imiriro y'irunga waragisubije ku munsi wa gatandatu nijoro igihe warungika imiriro mu micungararo y'ikiyaga cya Kivu. Imirima n'amazu arenga 500 bikahononekanira, abantu barenga 32 nabo barahasize ubuzima.
Frederic Nkundikije urakenuye tuguma na mikuru tubwira ubunahe by'igisirikare cya Mali carekuye Perezida w'ifata kibanza hamwe n'umushikiranganji wa mbere.
Iyo nkuru yatangajwe n'umutegetsi yakomeye uyu munsi kwa kane ivuga ko Bandawe hamwe n'umushikiranganji wa mbere Mokhtar Ouane bagiye habona nyuma yaho batangiye imihogo ku munsi wa gatatu igihe abahanuzi mpuzamakungu basanzwe bari mu cyo gihugu mu twigoro two gufasha gutatura amatati bari bahari. Inama mpuzamakungu ijejwe amahoro n'umutekano ku isi ejo ku munsi wa gatatu inyuma inama yabaye mu iherero yavuze ko ingingo abo bategetsi babiri bafashe gutanga imihoho ari ingingo bategetswe gufata. Ica isaba ishimitse ko hagarukanwa uno nyene intwaro ya gisivile maze abasirikare bagasubira amakambi yabo. Ishirahamwe mpuzamakungu, ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika hamwe n'ayandi mashirahamwe mpuzamakungu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika vyari vyasabwe ko abategetsi ba leta y'ifata kibanza bahagaritswe barekurwa. Ndowe na Ouane bari bahagaritswe ku munsi wa mbere co kimwe n'abandi bategetsi bo muri leta y'ifata kibanza. Amasaha makeyi inyuma yaho hatangarijwe leta nshasha itarimo abasirikare babiri bakomeye b'ico gihugu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, tuve muri Mali tuja muri Somalia, aho abayobozi b'abanyepolitike bateye umukono ku masezerano yo guhagarika impari za politike zatumye amatora ataba ku gihe yari yategekanijwe ko Fidel Niyongabo nivyo aje kutubwira.
Mushikiranganji wa mbere wa Somalia Mohamed Hussein Roble na bakuru b'intara zigize ico gihugu bateye umukono ku masezerano azorekurira amatora kuba inyuma y'ibibazo vya politique vyatumye ataba mu kiringo cy'amezi atari make. Nta birenga ngaho vyatangajwe canke kiranga minsi gishasha icyaje cyose kuvyerekeye amatora. Byari bitegekanijwe ko intara ribonye z'imiryango itandukanye iri mu gihugu zitora abashinga amateka mu kwezi kw'12 mu mwaka uheze w'2020. Ruhande rwabo abo bashinga amateka bari gutora umukuru w'igihugu ku itariki 8 y'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka w'2021. Yamara ivyo ntivyabaye mu gihe hibonekeje amatate ku bibazo bitari bike birimwo abazoba bagize umugwi w'igihugu jejwe amatora wo kurikirana amatora. Prezida wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed ariko arondera ikintu ngo kigira kabiri abatavuga rumwe nawe bamwagiriza ko ariko yuzuza abamushigikiye mu nzego zijejwe amatora zo ku rwego rw'intara n'igihugu. Mu kwezi kwa kane inama nshinga amateka ishami ry'abadepute ryatoye kongereza imyaka ibiri ikiringo cyiwe cy'imyaka ine. Yamara inama nkenguza amateka yarabyiyamirije. Ibibazo vya politike byarateye impungenge ko imiryango itandukanye igize igihugu ishobora gucanamwo umugwi Al-Shabab ukorana n'umugwi Al-Qaida ukahabonera karyo.
Fidela Niyongabo urakenuye nari nabice ku masonga nkitangura ubushinwa buvuga ko politike ariyo iri kwiratuma leta zunze ubumwe za Amerika zisaba matohoza ku nkomoko y'umugera wa COVID ya 19 n'ubunyene ni wewe Fidela Niyongabo giye kutugira ibindi kuri nonkuru.
Umushikiranganze ajejwe imigenderanire w'ubushinwa Zhao Lijian yatangaje uno munsi kwa kane ko ingingo ya Perezida wa Amerika Joe Biden yerekana ko Amerika itarajwe ishinga no kumenya ukuri ku vyerekeye inkomoko y'umugera wa COVID-19. Biden yasavye abategetsi bajejwe iperereza kongereza utwigoro twabo mu vyerekeye gutohoza inkomoko y'ikiza cha COVID-19 harimo n'ibishobora kwerekana ko caturutse mu kigo kigizwe ubushakashatsi ku ndwara zitandukanye kiri mu gisagara cha Wuhan mu gihugu c'Ubushinwa. Inyuma y'amezi atari make amakuru y'uko ikiza cha COVID-19 gishobora kuba caturutse mu kigo c'ubushakashatsi cyo mu gisagara cha Wuhan mu Bushinwa afatwa minenegwe leta ya Biden ifatanije n'amakungu mu kuremera icyo gihugu kugira gikorere mu muco kurushiza kuvyerekeye amamuko y'ico kiza. Ni mu ntumbero yo kugabanya imyidogo y'abahurikiye mu mugambwe wa Republican yuko aterekanye inguvu zihagije mu kuremera Ubushinwa kuvyagirizo by'uko ico gihugu kiriko kizibira ibijanye n'amatohoza. Andy Slavitt umuhanuzi mukuru wa Prezida Biden kuvyerekeye kiza cha COVID-19 yatangaje ku munsi wa kabiri kwa makunga akeneye kugira amatohoza akomeye kugira amenye ukuri ku nkomoko y'ico kiza. Amenyesha ko kugira ababishike ko bakeneye ko Ubushinwa bukorera mu muco. Atangaza kandi ko bakeneye ko ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS rifasha muri ico gikorwa ivyo avuga ko bitariko biraba muri iki gihe. Prezida Joe Biden yarasavye ku munsi wa gatatu ibiro bitandukanye bijejwe iperereza muri Amerika kumuha raporo mu kiringo c'iminsi 90 yasavye Ubushinwa gukorana n'abagira amatohoza bo mu makungu ku nkomoko y'ikiza cha COVID-19.
Tukiri ku mugabane wa Afrika, Prezida wa Misiri Abdel Fattah el-Sisi ari mu rugendo mu gihugu cha Djibouti gukomeza imigenderanire n'ico gihugu mu gihe amatati yerekeye uruzi Nile hagati y'ivyo bihugu akibandanya. Fidel Niyongabo aragarutse.
SPC yagiranye ibiganiro no munsi kwa kane na mugenzi we Ismail Omar Gele ni mu mugambi w'igihugu cya Misiri wo kugira urunani kurushiriza n'ibihugu byo muri Afrika mu gihe amatati n'igihugu cya Ethiopia yerekeye uruzi Nile abandanye. Urugendo rwa Perezida SPC muri Djibouti nirwo rwa mbere rugizwe n'umukuru w'igihugu cya Misiri kuva Djibouti ronsi nta yukwikukira mu mwaka w'1977. We na mugenzi we Omar Gele bumvikanye ko urugomero rw'umuyagankuba ku ruzi Nile rwategerezwa kuzuzwamo amazi gukora hisunzwe amasezerano ategerezwa kubahirizwa yuzuriza impande zose mu byo bandanya kubahiriza umutekano mu karere n'inyungu z'impande zose. Abo bategetsi bombi bashimikiye kandi ku vyerekeye gufashanya mu rugamba rwo kurwanya iterabwoba mu karere ko mu ihembe rya Afrika no ku bibazo vyerekeye umutekano mu karere k'ikiyaga gitukura n'ikigobe cha Babel Mandeb. Urugendo rwa Perezida SCC rubaye mu gihe hari cyuka kibi gitera cyiyongera hagati ya Misiri na Sudani ku ruhande rumwe no hagati ya Misiri na Ethiopia ku rundi ruhande ku rugomero rukomeye rw'umuyaga nkuba w'icyo gihugu ku ruzi Nile.
Barakoze bagenzi bacu kuri amakuru agezweho hirya nino ku isi baduteguriye bakabashije kudushikiriza ijwi rya Amerika mandanya kumva mu kirundi n'ikinyarwanda. Ndibutse ko muyumva kuri za FM zitandukanye n'imirongo migufi ya shortwave mushobora kuyumva kandi ikwiriraho kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse ya Facebook yacu YouTube na Instagram ni VOA radio yacu. Mukanya tukwerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Nongere ndabahikaze n'inshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika mu rugendo rw'iyo rwa mbere mu gihugu cy'u Rwanda. President w'u Faransa Emmanuel Macron yasavye abarokotse genocide yakorewe abatutsi mu 1994 gutanga impano y'ikigongwe. Yiyemeje kandi ko igihugu ciwe kigiye kubungabunga ejo hazoza h'urwaruka haguteba kuri kahise ku rwibutso ruri gisozi mu Rwanda, aho yavugiye ayo majambo yose ijwi rya Amerika yari yaharungitse. Mugenzi wacu Asimta Kaboyi.
Ijambo yavugiye ku rwibutso rwa Kigali ruri ku gisozi nyuma yo gutambagizwa ibice birugize, Perezida Macron yagaragaje kwicisha bugufi, aho yagize ati: mpagaze aha imbere yanyu nciye bugufi kandi niyoroheje, nazanywe no kwemera uruhare rwacu. Ati: kwemera aya mateka n'uruhare rwacu ni ikimenyetso kidashidikanywaho, tubikoze ku bushake tubyikorera, n'umwenda ku nzira karengane nyuma y'igihe kirekire ducecetse. Perezida Macron yavuze ko genocide itagwa nk'imvura, ahubwo itegurwa binyuze mu kwigarurira imitima y'abazayikora n'uburyo izakorwamo kugeza ishyizwe mu bikorwa. Icyakora Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ko Ubufaransa atari bwo bwatumye abisha abatutsi babikora, nubwo yemera ko igihugu cye ntacyo cyakoze. Macron yavuze ko Ubufaransa bwimye amatwi u Rwanda ubwo genocide yatangiraga, na nyuma yo kubimenya ntibwaha agaciro ingaruka zayo. Gusa umukuru w'Ubufaransa yijeje u Rwanda ko gufata abakekwaho uruhare bizakomeza. Perezida Macron yanasubije umunyamakuru wari umubajije niba Madame Agathe Kanziga, umugore wa nyakwigendera Perezida Juvenal Habyarimana nawe ukekwaho uruhare muri genocide, azafatwa koherezwa mu Rwanda. Yamusubije ko atavuga kuri buri muntu ku giti cye. Yagize ati:
Je ne vais pas parler de cas particuliers parce que justement il m'appartient pas de faire le travail qui d'abord procède de la justice.
Sinavuga ku kibazo nyirizina ku buryo bwihariye kuko sakazi kanje mbere na mbere gukora ibikwiriye gukorwa n'ubutabera, ariko twe icya mbere twiyemeje nk'abakuru b'ibihugu no gukora ibishoboka byose tukagira ubufatanye mu by'ubutabera, ubutabera bukarushaho kuba bwiza. Cya kabiri no gushyiraho inzego z'ubutegetsi zirebana no gushyira ukuri ahagaragara, haba guhererekanya abakekwaho ibyaha n'ibirebana n'uruhare rw'ubucamanza. Niharamuka hari ibikenewe ko za guverinoma zihindura, twiteguye kubikora.
Urugendo rwa Perezida w'Ubufaransa rwashimishije abatari bake barimo Madamu Mugiraneza Sumta, umwanditsi w'ibitabo akaba yaranabaye mu gihugu cy'Ubufaransa imyaka myinshi.
Nashimye ko yabanje gusura Memorial, yafata ijambo akarifata ahereye ku mugani w'Ikinyarwanda ijoro ribaruwa riraje. Icyakora nongeye nshima ko yavuze uburemere n'ubukana bwa genocide, akatwibutsa ko atari ikintu umuntu atambukaho, akemera kwibuka ko byubakwa bikagira igihe, agatuga ibintu byinshi. Njyewe rya jambo na ryo narishimye, yewe navuga kimwe n'abandi bambanjirije ari abakuru ari n'abato, ko ijambo yavuze ryari rifite agaciro gasumba ibyo kuza ngo amanike amaboko avuge ngo dusabye imbabazi.
Ijambo rya Macron ryanishimwe na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, wavuze ko intambwe yatewe na Perezida Macron ishimishije, ashingiye ku myumvire ye y'uko ibintu bigomba guhinduka. Amushimira ku ijambo ryuje ukuri yavugiye mu rwibutso rwa genocide rwa Kigali ruri ku gisozi. Mukuru w'u Rwanda yavuze ko Macron ari umuntu wiyemeje gukora impinduka, kandi ko urugendo yakoreye mu Rwanda rureba ahazaza aho kuba ahahise. Perezida Kagame asobanura ko yishimiye aho umubano w'ibihugu byombi ugeze.
None ibi kibazo ko gikomeye nk'icyacu ntabwo ugera aho kibonera igisubizo ku buryo biba ijana ku ijana ko buri wese akibona nk'undi, ariko ibyo ntibibuza abantu gutera imbere. Tera imbere rero cyane cyane dushingiye ku kuri, kandi ngira ngo ukuri niko kwasohotse mu byaganiriwe cyangwa mu byagiye bivugwa no mu byagezweho. Uko kuri gufasha abantu kumva uburemere bw'ibibazo bafite, ndetse bibafasha gushobora gutera imbere n'igihe haba hari ibyo bibazo biremereye gutyo. Abanyarwanda rero bizera ko ku bwabo hari byinshi bamaze kugeraho, ariko hari n'ibindi byinshi byagerwaho cyangwa bigenda bigerwaho, kubera ko u Rwanda rufatanya n'abandi bindi bihugu. Mu Bufaransa uyu munsi Perezida Faransa watusuye, kuza kwe byari bifite isano n'ayo mateka. Byavuzwe ku mugaragaro, ariko ndibwira ko bidufasha twese nk'abanyarwanda gutera indi ntambwe ndende.
Perezida Macron yavuze ko yazaniye u Rwanda inkingo za COVID-19 zisaga 100,000 ndetse hasimwe n'amasezerano arimo impano hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa. Perezida Macron abaye perezida w'Ubufaransa usuye urwibutso rwa Jenoside ruri ku Gisozi mu mujyi wa Kigali mu kwezi kwa kabiri umwaka w'2010. Nicolas Sarkozy wayoboraga Ubufaransa nawe yaje mu Rwanda yemera ko igihugu cye cyakoze amakosa kinitwara nk'impumyi mu byaberaga mu Rwanda. Icyakora Perezida Sarkozy ntabwo yemeye ko igihugu cye gifite uruhare muri Jenoside. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Leta y'u Burundi yemeje ko umupaka wa Gatumba uhuza u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wari wugawe mu kwezi kwa gatatu mwaka w'2020 biturutse ku kiza cya COVID-19 uzokurugurwa ku munsi wa kabiri w'indwiza. Ni inkuru ya mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu arongoye umugwi w'igihugu ujejwe kugwanyikiza cya COVID-19 w'amagara y'abantu ikegera muri uwo mugwi. Umushikiranganji wo kwivuna abansi w'ikigega cya leta wo gufatana mu nda n'iterambere ridakumira ku muhingamo w'uno wa kane bari bagiye mu Gatumba mu ntara ya Bujumbura ku mupaka Burundi buhana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bagiye kwirabira aho ibikorwa byo kubaka inzu izohera ipimirwamo ingenzi COVID-19 bigeze. Basanze ibikorwa biri ku rugero rushimishije, ariko guca bapfundika ko uwo mupaka uzokugurugwa Abarundi n'Abanyekongo bagasubira kugenderanirana.
Rero twasanze izo nyubakwa zikwije ibisabwa bizofasha kugira ngo tworohereze abakongomani baza ngaha cyangwa Abarundi baza muri Kongo. Rero twaciye tubona yuko iki cyiyumviro twogishyira no ku yandi maposte frontalier Mugina hamwe n'Ikobero kugira ngo haje inyubakwa zirama murazi yuko hahita imvura nyinshi amahema araguruka kononekara. Ibiro twabonye yuko ari ibintu byiza twoshira no kuri andi maposte frontalier reka mbere no ku kibuga cy'indege kugira ngo ibintu bigume bigenda neza. Twizera neza yuko itariki imwe uyu mupaka uzaba wuguruye kugira ngo ibintu bigende neza.
Muganga Ndikumana yamenyesheje ko aho kuri uwo mupaka ingenzi zizohora zikoregwa ibipimo bya COVID-19 vyihuta nabyo bigashobora kumara hagati y'iminota 15 na 20 kugira uwapimwa ahabwe inyishu. Amenyesha ko iyo nzu ishobora kwakira rimwe abantu 60 bazohora bapimwa bagaheza bakabisikanya n'abandi inyuma y'ico kiringo co kurindira inyishu. Kubona rero umupaka wa Gatumba ugiye kugurugwa vyanezereje abanyagihugu baho mu Gatumba be n'abadandaza muri rusangi basanzwe bawukoresha.
Twishimiye cyane kuba bazigura umupaka kubera n'umupaka ufasha abantu benshi ingenzi nyinshi baba bakongomani cy'Abarundi. Twiteze neza cyane, twiteze nk'abadandaza kuronka ibicuruza cyo kujyabukana ibicuruza byoroshye kubona ibyo waranguye cy'ibyo ushoye iyo bigiye amahoro. Icyo cya mbere cyiza twiteze
twebwe nk'abantu bato bato tubyakira neza tuke kunguka ubuzima bwacu bwira bubandanye kandi bwari bwarahagaze. Twe twaragize ikibazo cyane cyane kuri twebwe abantu bato batwo twabuze icyo twifashisha mu buzima, ubuzima bwarahagaze, ubuzima bw'ibibondo burahagarara.
Iyo ngingo ntizashana gute twakengurutse cyane turabye igihe cyari kihaciye tukajabuka mu gihugu kibanyi abagenzi n'inshuti hatagutse kandi dukora urudandaza biratugora cyane kugira ngo turonke ibintu. Turashimiye cyane gose iyo ngingo.
Urongo ishyirahamwe ry'abadandaza ndengambibe arashimira leta yitaha birongoye agasaba abadandaza basangiye umwuga kuzubahiriza ibisabwa na leta.
Uno munsi rero ingingo yafashwe irahimbaye cyane ku badandaza hamwe ndetse no ku basanzwe bakoresha izo mbibe zo mu kwari zibiri, ariko kandi twabahanura yuko nubwo iyo ngingo yafashwe gushiza gukurikiza ingingo zisabwa na leta na cyane cyane nimba basaba kwipimisha bakipimisha ibyo basaba byose kugira ngo bikingire iki kiza cya COVID cyabaye akaranda ku isi yose bakabikwirikiza.
Kuri uwo mupaka wa Gatumba umushikiranganji Tade Ndikumana yamenyesheje ko igihe hugagwa mu kwezi kwa gatatu umwaka w'2020 haca ku munsi abantu bari hagati y'5,000 na 10. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana urakenuye cyane. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubuyobozi bw'intara ya Kivu ya Ruguru bwavanye mu mihana abanyagihugu baharurwa mu 1,000. Abanyagihugu basabwe gukinjura kubera ibirunga bishobora gusubira gucira umwanya n'umwanya. Inkuru irambuye na Jean-Baptiste Ndabananiye ari mu Rwanda.
abaturage buduce twagoma Majengo Mabanga Nord Mabanga Sud Virunga Bujovu Kahembe Mapendo Murara na localité Le Volcan bazinutse bava muri utwo duce mu gitondo cyakare kuri uyu wa kane nkuko bari bamaze kubisabwa n'ubuyobozi. Ndima yavuze ko abahanga b'ubumenyi bwo mu nda y'isi ku ruhande rwa Kongo batangaje ku kirunga cya Nyiragongo gishobora kurukira ku butaka bw'utwo duce no munsi y'ikiyaga cya Kivu. Ndima yatangarije abaturage ati
les données actuelles de la sismicité
amakuru dufite ubu y'imitingito ya hato na hato iyangirika cyangwa isatagurika ry'ubutaka yerekana ko igikoma cya Maguma kiri munsi y'umujyi wa Goma ndetse kigakomeza no munsi y'ikiyaga cya Kivu. Kuri ubu ntawakwemeza ko ikirunga kitarukira ku butaka bwa Goma cyangwa munsi y'icyo kiyaga. Bishobora kuba vuba cyane kandi nta kimenyetso namba kintegeza kibanje kubaho. Ibindi byago byakwiyongeraho ni ibijyanye no guhura kw'icyo gikoma n'amazi y'ikiyaga cya Kivu. Ndima yatangaje ko iki gikoma gihuye n'amazi ya Kivu byabyarikiza karundura kidakunze kubaho. Icyo kiza ni uko umwuka mubi wa gazi karbonike ushobora guhita ucucumuka mu mazi ugakora igifite umwuka kikica abantu amatungo n'inyamaswa zo mu gasozi. Ibi nibyo byabaye mu kiyaga cya Nyosi muri Kameruni mu 1986. Ikinyamakuru Le Figaro cyo mu Faransa cyanditse ko ikigo cya Goma gikurikiranira hafi ibijyanye n'ibirunga giherutse gutangaza ko imyuka ibiri mu gikoma cy'ikirunga cyane cyane gaz carbonique yivanze n'amazi ya Kivu yazamuka ikaniga ibiremwa byose biri iruhande rwa Kivu ku ruhande rw'u Rwanda na Kongo ko habaho ibihumbi byinshi iby'abapfu. Ibimenyetso ubuyobozi bw'intara ya Kivu y'amajyaruguru bwashingiyeho mu kwimura abo baturage birasa n'iby'abanyarubavu bamwe babwiye ijwi rya Amerika.
Impungenge zirahari kuko isaha ku isaha gishobora kuzamukira ahantu tutazi muri uyu mujyi wa Gisenyi.
Iyo mitutu wewe warayibonye?
Irahari ni yagiye yiyasa mu muhanda.
Niba hagenda hataduka biri guca bigenda bikatira imihanda.
Bizamuka binuka mbese urukumva bimeze nk'ibintu bimeze nk'ibizidanje niko tunatwe turi kubitekereza. Ko bigomba kuduturikiraho
ahantu hasadutse mu kintu turi gukunda gukubitira cyane naye kuvamo umwuka uri kunuka neza neza nka wa mwuka wa cya gikoma cya Maguma 2002 nigiriye Goma niboneye Maguma kuninuka ndakuzi.
Cyakoze mu ijambo rimwe yageze ku baturage ntibyumvikanye niba uwo mwuka nawo waba uri mu bimenyetso byashingiweho. Gusa Jafari Tubanambazi yatubwiye kuri wa gatatu ko hari umuntu ubaziranye wo muri Kongo wamubwiye ko uyu mwuka ari ikimenyetso gikomeye cy'uko ikirunga cyaruka aho wumvikanye isaha iyariyo yose.
Namweretse ukuntu iwacu bimeze ahita anyoherereza ko ibyo iwabo byagenze aravuga ati murebye nabi abantu bashobora kuvamo umuriro.
Gusa kuri wa gatatu Alain Joseph Ntenge umukozi w'ikigo gishinzwe mine peteroli na gazi mu Rwanda ushinzwe ubushakashatsi ku buzima bwo mu nda y'isi uri no mu bushakashatsi kuri riruka iki kirunga cya Nyiragongo yateye utwatsi ibyo umwuka anavuga ko nta igikoma cy'ikirunga cyahurira n'umwuka wa metani uri mu Kivu.
Muhumuriza abaturage ko nta kibazo kiragaragara cy'imyuka ishobokamwe kandi nabagenzi bato muri Kongo bo mu kigo cy'itwoveje tuvugana ntabyo baratubwira. Iyo ni anomali twahita tubwira na twembe. Iki kiyaga cyacu gaze dufite ntabwo iri hano hejuru mu bujyakuzimu buhagije ni kure. Buriya iyi rake Kivu ahantu hose ntabwo harimwo iriya gaze. Iki kirunga aho cyamanukira ntabwo ariho hari iyo gaze ubu none.
Ibyo aba banyarubavu barimo Hussein Habyarimana nawe ribayije he na Tubanambazi bavuganye n'ijwi rya Amerika kuri uyu wa kane ntibabyemera na gato. Barakurikirana uko mbavuze.
Ntabwo ndi kwemeranya nawe. Nuko urabona nanone n'ikigito cyacyayumva.
Abantu barimo barahunga ntago bahunga ubusa. Kandi ikindi ntago leta ihagarara mu muhanda ngo bavugire ngo ngaho musubireyo nta kibazo. None ubwo ibyo byo byaba bishatse kuvuga iki? Ntabwo tubyumva neza ko niba guverinoma ya Kongo nayo ibona ko ikibazo gihari.
Abakongomani bo bababwiye ati bahunge abanyagisenyi baboneraho ariko mu by'ukuri mu minsi ibiri cyangwa itatu nta muntu aba asigaye muri uyu munsi abantu bahasize bari guhunga. Uwo ngo ndi kontereye cyane nakurambwira ngo nta kibazo abasiyantiste bigoma bivugiye yuko baha uburenganzira abaturage babakinye bahunge. Iyo mbwira nta kibazo rero njye sinzi nta kibazo se none aba banyagisenyi bose bahunga bari kujyahe.
Guverineri wa Kivu ya ruguru Ndima yasabye abaturage b'utwo duce guhungira ahitwa Sake muri Kongo. Gusa abatuye mu mujyi wa Rubavu ku ruhande rw'u Rwanda barimo kwakira abaturanyi babo bahunga Kongo kuri uyu wa kane. Jean Baptiste Ndabaraniye, Ijwi rya Amerika i Rubavu.
Tukivuga ku rugendo rwa President Emmanuel Macron mu gihugu cy'u Rwanda, mugenzi wacu Tim Harris Ishimwe yabajije umwe mu banyepolitike atabwa rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, Maître Bernard Ntaganda, uko yabonye urugendo rwa President Macron.
Uko twakiriye urugendo rwa President wa Ufaransa mu Rwanda, yango twabigaragaje mu itangazo twakoze itariki ya 25, nuko rero twagwakiriye kandi iryo tangazo irasobanuye twagaragaje ko perezida w'u Bufaransa kuba yaje gusura u Rwanda kuri twe twabonye ko ari nk'udututsi ku mahame agenga leta y'u Bufaransa. Yewe, nta nubwo ari amahame ari agenga gusa leta y'u Bufaransa, ni amahame agenga n'igihugu kigendera ku mategeko muri rusange. Nguko rero uko twakiriye urugendo rwa perezida Macron, dusanga none ari urugendo tutavuga ko Macron yaje aje mu nyungu za leta y'u Bufaransa, ahubwo bisa nk'aho hari inyungu Macron yifitiye ubwe hano mu Rwanda afitanye n'ubutegetsi bw'u Rwanda buryo na FPR.
Izo nyungu uvuga ni inyungu bwoko ki?
Inyungu zo ziragaragara kuko niba leta ya Macron ihaguruka ikavuga ko yamagana abategetsi b'abanyagitugu, yarangiza akaza agasangira akishimana n'ubutegetsi bw'u Rwanda, tuzi neza ko ari ubutegetsi b'abanyagitugu, ibyo bigaragara ko hari ikintu kirimo. Nawe twavuye kuri Macron, hari abanyagitugu beza, hakaba n'abanyagitugu babi. Abanyagitugu beza rero ni bande? Ni abangaba yaje kwiba kuganira nabo.
Reka nkubaze ikibazo cya kabiri unsubize mu magambo make kubera ko iminota yadushiranye. Ikibazo cyo gusaba imbabazi niyo ngingo nyamukuru umuryango Ibuka na leta y'u Rwanda bakunze kwibutsa u Bufaransa. Kuri mwe imbabazi zivuze iki hagati y'u Bufaransa n'u Rwanda?
Reka nari nabije gusaba imbabazi kugira ngo ni ukutagerageza no gushaka gusubiza ibibazo byabaye n'icya gihita 1994 muri Paris imberakuri na mugenzi wanjye twafatanyije gukora ariya tangazo, dusanga icyo leta ya Macron yagombye gukora ni ukubanza kumva impamvu mu Rwanda habaye impamvu mu Rwanda habaye jenoside, ni uko habaye kwirengagiza iriya twita uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Impamvu mu Rwanda habaye jenoside ni uko hatabayeho igihugu kigendera ku mategeko. Izo mpamvu rero n'ubu ziracyahari, kugira ngo rero ntiyazinge kuvuga ngo barahakana imbabazi bajya bate oya ibabanzi bumve ikibazo cyagiye u Rwanda haba jenoside.
Ndagushimiye cyane Maître Ntaganda ku kiganiro wemeye guha Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uno munsi kuwa kane haraza kumenyekana yandi ma ekipe abiri agomba gukina kimwe cya kabiri cyo gusozera irushanwa rya Basketball Africa League ribandanya kubera i Kigali mu Rwanda. Umenyeshamakuru wacu Jean-Claude Munyandinda dukurikiranira na hagufi vino mikino ari muri Kigali Arena.
Nyuma yuko Zamareke mu Misiri na Petro de Rwanda yo muri Angola zibonye amatike yo gukina kimwe cya kabiri kirangiza mu irushanwa rya Basketball Africa League ririmo kubera mu Rwanda, uyu munsi kwa kane hagomba kumenyekana andi makipe abiri azakina demi-finale. Mu kanya gashize saa 11 n'igice ku isaha y'i Kigali hatangiye umukino urimo guhuza US Monastir yo muri Tunisia na AS Douane yo muri Senegal. Amahirwe yo gutsinda uyu mukino arahabwa US Monastir ifite abakinnyi b'inararibonye kandi bamenyeranye barimo James Majok, Omar Abada, Wael Araki, Marcus Christopher n'abandi. Nyuma y'uyu mukino harakurikiraho wa Patriot Basketball Club yo mu Rwanda na Ferroviario de Maputo yo muri Mozambique. Patriot y'umutoza Alan Major n'abakinnyi beza nka Kenny Gasana, Brandon Costina, Prince Ibe, Dedone Ndizeye na bagenzi babo barasabwa kubyaza umusaruro amahirwe bafite yuko barimo gukinira mu rugo. Ku rundi ruhande, Ferroviario irabicungira ku basore bayo bafite uburambe mu kibuga barimo ku studio Mucate, Alvaro Massa, Manuel Wamuse, Mick Tabongo, tutibagiwe Ajay Baru, kabuhariwe w'umupivo ukomoka muri Cote d'Ivoire. Uyu mukinnyi avuga avuga ko yiteguye gufatanya na bagenzi be kwitanga mu kibuga.
Yewe cyo ndeba ni ikipe yanjye nta kindi kinshishikaje, intego yacu no gutsinda, nta kindi cyatuzanye hano, tugomba gutsinda rwose buhoro buhoro kandi tuzabigeraho nta gushidikanya. Ntabwo uyu munsi nakwizeza ibitangaza ngo turatsinda Patriote, twese turabakinnyi turaza guhanganira mu kibuga. Ntabwo rero nakwihandagaza ngo nkubwire ngo turi busezerere ikipe yo mu Rwanda, ariko icyo nzi neza kandi nemeza nuko buri gihe iyo tugiye mu kibuga tugomba gutanga ibyo dufite byose.
Muri mukino wa Patriot na Ferroviario, Jermaine Cole usanzwe ari umuhanzi w'injyana ya rap ntabwo ari bugaragare mu ikipe ihagarariye u Rwanda kuko yari yasubiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twabibutsa ko uyu mukino tuza kuwagezaho uko wakabaye hano ku Ijwi rya Amerika mu mikino ya kimwe cya kabiri kirangiza muri irushanwa rya bar itaganyijwe ejo buri kwa gatandatu. Zamalek yo mu Misiri izahura na Petro de Rwanda yo muri Angola, hanyuma ikipe ikuramo indi hagati ya US Monastir yo muri Tunisia na AS Douanes muri Senegal ikazacakirana n'ikipe iri buze kurokoka hagati ya Patriot Basketball Club yo mu Rwanda na Ferroviario de Maputo muri Mozambique. Yari Claude Munyandinda, Kigali.
Akano ngaha duce dusozerera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya. Dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoro. Mari kumwe na Jean Diane Ninahazwe. Amajwi y'ibiganiro byari bihagarikiwe na Etienne Karekezi, byashyizwe hamwe na Fatuma Rimasi Kalala. Twemeye ku izina rya bagenzi bacu bose tubikebanuye, tubipfuriza kwandanya muranirwa mu byo murimo byose, naho ubutaha murara haryana hataryana harari umwasi.